umutwe w'ico gitabo giteye impari ni inkomezi kinyarwanda gifise mu kumira ikirundi kuri mikro y'ijwi ry'Amerika umwanditsi akaba n'umuririmbyi w'imico kama y'ikirundi Pierre Nkurikiye aranegura iyo mvugo akemeza ko atarurimi gwomira urundi
nibisanzwe ko bashaka kuvuga ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri yo mu Rwanda kuko indimi ziratirana ku isi nzima nta rurimi rwikwiza zirashobora gutirana mvuga kuvuga ko ururimi gwomira urundi iryo niryo kosa rya mbere mbona yavuze kuko wenye ni ubwambere ni wabinyuza kuko abaye mu Rwanda iminsi ariko igihe mu muganirize mwari umuseho ko avuga ikirundi conyene gusa yerekana yuko rero ati ikinyarwanda kitigeze kimira ikirundi ciwe ikindi cya kabiri ni mwebwe nyene mwebwe namwe mundazi ko mumaze iminsi mu Rwanda urumva ko mvuga ikirundi conyene gusa icya gatatu ari nacyo gihambaye ejo bundi mwakoze twarakira impunzi nyinshi ngaha mu Burundi bose abari bavuye muri yakambi y'imahama cyane cyane
uwanditse icyo gitabo casohotse muri kaminuza nkuru y'u Rwanda asanzwe yigamwo mu gice cya kabiri cya kaminuza Patience David Mbonabuca wewe aramuhinyuza aratanga n'ubururero bw'abatakivuga neza ururimi kavukire mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda
ikirundi kirazima burundu agatangura kusanga ariko aravuga ikinyarwanda abanyeshuri mu Rwanda kiga kwa kundi baba basohotse hanze bavugana n'abanyarwanda kuko abarundi babari bake basanga kwisanzemo rero mu bucuruzi naho kandi umurundi abaye mu Rwanda bisaba ko aza gusuma birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho no kugira baronke serivisi ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya ushobora gukoramo bakubwiye ati uzi ikinyarwanda cya kirundi kica kiragenda Burundi nticyagaruka
imwe mu migwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire abarundi kutibagira ururimi rw'abasekuruza irashima ibiri muri ico gitabo Arsene Bitabuzi atwara umugwi ndangakaranga amararo kuri mikro y'ijwi ry'Amerika arafite akagohavunira bene wabo
nibakoresha ugo rurimi mugabo bidatuma duca canke duta kakaranga kacu mbega umwana ko no mu kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa Mugina akiga Petera kiri muto ijo ndirimbo zibira kazimenya zose bibuze iki ngo umwana aje kwishura yige Rwanda nziza hama ni yashika muhira yige Burundi bwacu niho hazogaruka rero wa muco na karanga kacu no kunda igihugu kuziko ni hagaruke bakiri migana bana
ico bikoze Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gate mu gihugu n'umutekano mu Burundi ibaza ko ico gitabo cyo bagifite imvo za politique
arashobora kuba yarahendahenzwe canke yaraherewe nabipfuza ko Rwanda n'ururimi rwabo rwitwa ko ariho ruhambaye ruri hejuru canke nawe nyine akabikora ku mbonyere za politike arashaka kuvuga ati ngiye ko nahunze nk'akarorero reka ndakiye gihugu ndacerekane ko kiri hasi ndagisubize hasi nerekane ko n'ikirundi cy'iwabo atacyo kimaze muri icyo gihe rero urumva ko yaye mu kigihugu araheza akazobikurikiranwako hariyo nyinshi za politike nziza rero zigakoreshwa urazi nawe iyo hamukigihugu ko ibyo bidashobora kubijyana
ibi umwanditsi Patience David Mbonabuca abyamirira kure
jiwe igitabo nanditse ntabwo nacanditse kumva za politike nta nubwo kandi nkina politike jewe ndi umuakademisien ndi umunyeshuri nkora mu by'uburezi nkora mu bijyanye n'iby'indero igitabo n'ikijyanye n'iby'indero ntabwo ari ibya politike baravuga yuko igitabo ni nk'ikirori icyo bitwa miroir umuntu wese ukwari ukwasa kose iyo aje akagisoma aribonamo rero nimba abanyepolitike bamaze kugisoma bakibonamo bakibonamo politike nimba haje abameshamana bakagisoma babonamo ibyo kumenyesha Imana umujunalite niyagisoma azonamwo ubujunalite bwiwe uwo ari wese aje gusoma igitabo kubera ari kirori aribonamwo ukwasa kose sinobimuhora kuko niko literature ivuga
muri ico gitabo casohotse mu mpera z'umwaka uheze Mbonabuca yongeye ko hari n'abahungutse bakazira ururimi rw'igihugu bari barahungiyemwo
ubwo rurimi rero nago bararutahana uyuko hari abantu bigize kuzira ko bari kuravuga ikinyarwanda byaje byose ntihagira umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye
ico bikoze umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gate mu gihugu bujeje kwakira impunzi si kwabibona
oya ivyo sivyo ico ni kinyoma cyambaye ubusa twebwe nta muntu n'umwe ari gatubwira yuko bagiriwe nabi cyangwa bararabye nabi bivanye n'uko bavuga ijambo rimwe cyangwa abiri y'ikinyarwanda babari babandi babariko bagomba gutera ubwo abasigaye kugira ngo ntibahunguke.
Naho hari byinshi badahuriza ko abo banditsi babiri bose baremeza ko ururimi kavukire ari gukaranga muntu, bagahamagarira abarundi bose baba hanze, baba bahunze n'abatahunze, kutibagira ururimi kavukire barazwe n'abasekuruza. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.